mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya biza kuba bigizwe ahanini n'umubonano wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika hamwe na Kim Jong-un wo muri Korea ya Ruguru. Turaza kandi kubabwira n'ivyerekeye umunsi mpuzamakungu wahariye kugwanya ibikorwa biruhisha bikoreshwa abana mube hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko Perezida wa Leta Zunze za Amerika nkuko nari ndabibemereye Donald Trump na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un babonanye kuri uno wa kabiri muri Singapore aho umubonano wabo washimikiye ahanini ku muti urashe wo kugabanya ukutumvikana hagati ya Korea ya Ruguru y'Epfo na Amerika no kugabanya ihingurwa ry'ibirwanisho ruhonyanganda. Perezida Trump yavuze ko umubonano yagiranye na mugenzi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un wabaye mwiza cyane kandi bagiranye ubucuti bwiza kuva no munsi ni mu babonana bavuganye n'ivyerekeye bya nuclear mu karere kizinga rya Korea. Inyuma y'iminota 40 babonanye ari babiri gusa hamwe n'ababasobanurira indimi. Trump na Kim umwe wese yaciye azana intumwa z'abategetsi bagendanye mu bindi biganiro vyiyaguye. Inama ya mbere ihuje umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika n'urongoye Korea ya Ruguru Amaso Muyandi. Trump yagize ati majambo yiwe ndugure twa mugina tugiye gushika ku kintu gikomeye kandi tugiye kuzogira ubucuti bukomeye sinkekeranya ndugaye twa mugina. Kim ku ruhande rwiwe abicishije kuwa musobanurira nawe yaciye avuga ati ndugure twa mugina ntivyari byoroshe gushika aho turi kandi ibyari ntambanyi twari binesheje no nubuturi aha uyu munsi ndugaye twa mugina. Ibiro vya Perezida wa Amerika vyatangaje ku munsi wa mbere ko Trump ashobora kuva Singapore mu ijoro ryo kuno wa kabiri nyuma y'uwo mubonano hagati na mugenzi wiwe Kim. Ku mugabane wa Afrika, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yafashe ingingo yo kuza abanyagihugu biwe gusubira kwambara impuzu z'imipira zishoneye ko inkofero kandi ategeka abagendesha ibifisi moteri kuba bafise akuma gasuzuma ivyuma. Ni nyuma yaho ku munsi wa gatanu hiciye umushingamateka Ibrahim Abiriga yishwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba igihe abantu bitwaje ibirwanisho barasiye imodoka yiwe aho yariko yegereza gushika ku muhana wiwe uri ku birometero 10 uva ku murwa mukuru wa Kampala. Ababibonye basigura ko abantu babiri bamurashe bari ku mapikipiki kandi bari bambaye impuzu z'imipira ishoneye ko inkofero zibafuka amaso ariko nta numwe arafatwa kandi igipolisi ntikiramenya icatumye ubwo bwicanyi. Iraswa rya Abiriga ubaye ubwicanyi no kunyuruza abantu bitamenyerewe muri Uganda. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abari mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves metero 25, 31 na metero 41 aho ni mu gitondo. Ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi ku buhinga bwa none kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nyikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahi ikazi kuri uno wa kabiri Uburundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya gukoresha abana ibikorwa bibarengeye. Munanirwa amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB bavuga yuko mu vyigwa bakoze mu ntara zine vyerekana yuko ibice 90% vy'abakora ubuzi bubaremera ari abana. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana.
Mugisagara hagati kumugoroba ekano mugitondo haboneka abana batarakwiza imyaka baba ariko barondera ingene babaho mu gucuruza urudandazwa ruto ruto ahani nk'ubumwanya ibiyoba amagi n'ibindi ibindi bikorwa bikoreshwa abana batarakwiza imyaka yo gukora no kuvuga 16 mu gihugu cy'u Burundi no gukora nk'abakozi bo mu nzu baba bigeme cyangwa abahungu eka na bamwe mu bamena mabuye n'abafasha abariko barubaka amazu bamwe mu bana batarakwiza imyaka bemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika bemeza ko babikora ku bw'ubukene kugira abafashe imiryango yabo
hari gihe muhira baba babutse nk'utuntu nka tubafasha ya mahera nakura mu mafuta nka yabaha bakifashisha twatu babu
izimyaka 14 niyo mvire ko noronka kanyungu nze ndaronka yo nguri impuzu n'ibirara kwa gatatu birashika nka siwa cyane nka tonda ku ishuri inyene baranumye amahera ndasiba nka yaronde bamwigisha barankubita abakya ko nayo kurondera amafaranga
isinyaka 16 ndi ku kazi ngaha yewe nkora nyene akazi kubucaka nyene ndasuka ibido bagaca bama udusigayemo birafashe ikintu kinini gose kubera nyene twabura utuguta two kurya cyandaza ngaha nyene tugira ndabe nyene jogenda nkaza ndaronkiroba cyangwa agasipa ndagatana tukajya inzandazo ko nyene buke buke inzandaronka n'umwana iyo bafise imyaka 10 imyaka 8 bwo buke ndaronka utwonja ntonambara
ndaza nyene nko mu gatondo nkatasa cyane nkacange na kwishura
abavyeyi twasanze mu karitsiye ari mu gisagara cha Bujumbura aha bahara abana bariko barakoreshwa utucanke turiya bemeza ko hako abana boja kwiba mu gihe babuze ibibatunga bovuma bakora bakajya babiza kuya naho nabo bemeza ko abana bakoreshwa kubera ubukene
ngabavyeyi none nk'umwana urashobora kuba abona ntana batashoboye kwifashisha hakoza kwiba no kwemera kuza gukora ako kazi kuko mukati hako noza kwiba reka ngene nkore ba reka bivana n'ubukene nyine ntaza ubukene ntawo gena kugira ngo dawo Hakuza kwiba mvuga ati gene kumanda gukora
ubugingo bwo ngaburagoye nta muntu numwe ajya atirutse rero uravye nk'ibikorwa tuba dukora nta muntu ashobora kuronka amahera kugira ngo agure ibikoresho byose bikwiye umwana yongera aronke n'amahera yo gusumira abo bana bakuza iyo bagwaye rero hari abana acabona ati byo byose ndashobora nko kudandaza udusashe ndashobora nko kuza gufasha abantu bari ko baradandaza ibintu by'amavuta akaronka nk'icupa cyangwa amacupa abiri urisha y'amavuta cyangwa y'amashashe akunguka akagura yakaramu cyangwa ikayakeneye
Munani rw'amashyirahamwe aranira gatika kabana Fenadebe baremeza kubitigira iby'abana bakoreshwa batarakwiza imyaka ari byinshi mu gihugu cy'u Burundi Ferdinand Simbaruje umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Fenadebe agasaba leta gukora uko ishoboye kugira abana batarakwiza imyaka yo gukora bashyirwe mu mashure bose
twagize ishigwa bitoyi dufashijwe nabo dufanze dukorana bari mu ntara zitandukanye mu ntara zine ni ukuvuga fatiye hano mu gisagara cya Bujumbura Ngozi Kayanza na Gitega twabonye ko aho hantu by'ukuri ubona ko hari abana benshi bakoreshwa basanze ku bantu 36.96% ari abana ariko arakora batakwize ya myaka by'ukuri bashobora gukora akazi hamwe rero agize kora muri rusange mu gihugu cyose nibaza ko ngira ngo usange itigira kintu cyane nukumva ko by'ukuri ari ibintu bibi cyane twese twotera kugira ngo umwana aje ku ishuri eta tugira tuti nirambye nitegura neza uburyo abana batwiye bashure bogumayo
mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bo bavuga ko bigoye kubuza abana gukora mu gihe hari ubukene ndeho ni mari mu gisata kirabe by'akazi muri ubwo bushikiranganje akavuga ko ubo ico bakora ari guhimiriza ko amategeko yo kwerekizwa kandi hari n'akazi gakenewe mu gutegura kazoza keza k'abana
38 avuga ati ntihagire umwana atangura akazi adashikanye imyaka iyi ni yahiwacu ni 16 hanyuma amasezerano nayo y'ijana 82 yoyo amakungu ntayaha n'agahingo n'agatavuga ati naveho Burundi ntacyo kurindira namba nibihagarare ikikorwa cya mbere rero ni uguhimiriza abantu babyumve kwibikorwa birebera abana atari byo kurindira ko ni ibyo gukuraho Burundi nako ndavuga nti ariko ibikorwa by'abana nitugiye kubigwanya byose kuko hariho ibikorwa by'abana bya bindi twita ibikorwa byoroshe bimwe umwana ategezwa gukura amenya ingene atunganye two muhira kugira ejo azogire kazoza keza kazoza k'umuntu azi gutegekanya ibyiwe
muri Fenadebe bishinze guharanira gateka k'abana banegura ko hari abana bakoreshwa ubuzi butuma gateka kabo gahungabana mu gihugu cy'u Burundi aha bagatanga akarorero k'abana bakoreshwa mu gucukura ubutare akazi n'abakwije imyaka yo gukora batinya kuko hari naho basiga ubuzima ubwo runani rugasaba ko amategeko yokurikizwa kugira gateka k'abana kubahirizwe n'ay'abakoresha abana bahanwe batarabye igihagararo cyabo I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Harimonzimana arakenuye tukivuga ivyabana rero hari ingwara itangaje afashe umwana umwe mu ntara ya Rugigi ni mu rwuseruko bw'u Burundi. Uwo mwana w'umwigeme yafashwe ayogwa amabuye, uko ayogwa haza ibuye rimwe hakayogwa gatatu ku munsi. Ubu unye abavyeyi biwe bariko basigura yuko we bakibona iyo ngwara yatanguye afise ipimo vya malaria, ariko ubu unye atamalariki murimwo. Rekumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rugigi, Fidel Antoine Nsabimana adusigurire.
Yumvise ko ahejeje izonja niho zubona aciye ashaka kudahwa, yadahwa akaca adahwibuye.
Ubu ni twayigwa Felicite wo muri Katse Gasanda mu gisagara ca Ruyigi, intara ya Ruyigi ni museruko bw'u Burundi. Ni umuvyara vyara Najira Kalfan, umwana w'umwigeme agwaye ingwara yo kudahwa amabuye. Twayigwa Felicite aratubwiye uko umwana wiwe w'imyaka 8 yatanguye afatwa.
Si yagwaye afise ibimenyetso by'indwara ya malaria, yarashuha. Naragwajije ndatwara kwa muganga, nagiye inshuro zine kwa muganga. Iyo nshuro igira kane nagiye nuko mbona ikintu kiza ku mutima kikafata umutima. Uwo mutima cawufata hagace iminota nka 10 umwana asa n'uwapfuye, asa n'uwamaze kurangira. Mu yindi minota ukazubona nguwo aragarutse, aragarukanye ubwenge. Uko niko byagiye biragenda. Kwa muganga ngiye bagafata ibipimo, bavuze ati umwana ntacagwaye, ntavyo tubona kandi ntitwamushira mu bitaro, atangwara yiwe tubona. Mva nca ndatanga ho nabona nyene ko umwana nyene arenze cane. Ndagumiza uku mbona mu gitondo umwana ndiko ndamesa ariko aranyereka amabuye, ndavuga nti mwana yo mabuye nari karakuvamwo ko nari ko aramvamo ntaburabesha. Nditonda nditegereza neza mbona namabuye.
Umuvyeyi aravuga uko bigenda iyo amabuye agira soke umwana wiwe.
Urumva ararya kandi arafise amapeti menshi, ariko ahejeje kurya akumva ashaka kudahwa, ariko adashwe bika akabanza gasambagurika gose, hama munyuma nk'umengo n'umuntu ashaka kudahwa. Yumvise ko ahejeje izonja niho zubona aciye ashaka kudahwa, yadahwa akaca adahwibuye. Ko niko bimeze kandi ivyo bintu simbona ahantu bica muriwe, bikaguma bibandanya bibandanya kandi kugira mucemwo arababara gose. Ntibiboneka ingena mwinjiramwo kandi adahwa nuko ahejeje kurya gufungura.
Mbere yuko ibintu bikomera, uwo mwana w'umwigeme yari yaritabaje ku bavyeyi biwe, ariko bamubwira ko atari byo kuko bavuga ko bidatahuritse.
Byari bimumaze ku iminsi miremire imbere yuko ivyo bintu vy'ibimenyetso vya malaria bitangura. Umwana yaratubwira ngo yumva ikintu kimuvugiramwo mu nda kivuga ngo ndakwice. Hama rero natwe tukayifata nka brage tukaja ngaho tugatwenga, cyane tukamubwira ati vaho ivyo bintu ntibibaho. Hama mu nyuma catangura kugwara.
Ubaho bigeze bariko bikora ku masengesho kugira barabita Imana ikora.
Abantu baraza baramfasha bamusengera bo muri famiye, naje nkagerageza nkasenga mu ndacarindirije igisubizo c'Imana.
Najira Khalfan nawe bitamworohera kuvuga, yashoboye kubwira ivi rya Amerika uko yiyumva, ariko yati yafatwa n'irindi buye rimuhagura rishaka gusohoka.
Ndahara ahantu ngaha mu nda, ahankunda kubabara cane no ngaha mu nda, biragabanuka bigaca bisubira. Misi yose bikunda kunge ntangura kubabara aha mu muhogo, agaca risimba agaca ripfaye, ako hari nguye rigomba kupfaye.
Iryo buye ryariko riramuhagura ntiryavuye rigisohoka. Umwana ati yagira ati
ariko marigabanuka.
Iyo ngwara yatuma umuvyeyi avyara Nagira asugerezwa n'ubukene uko abisigura.
Nta kuntu ushobora nirukange kuza kurondera utuntu ko ntaronka umwanya wo gukora, nguma ndi kuri uwo mwana nyene nkaguma nicaye uku nyene.
Kuno wa mbere indwira yarumanya da wa mabuye ku musa da wa gatatu, kweza mu gatondo kuno wa mbere yarageze ku mabuye 18. Abavyeyi biwe bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira. Mu Ruyigi, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Wa mwanya w'ikiyago c'abanyedini no munsi twasura mu kiganiro mugenzi wacu Diane Ndonse yagiranye nabo mashengero hamwe n'amashirahamwe bagaruka ku kibazo co gukorora imbanyi ku bana babigeme. Reka Diane atwibutse abo bari kumwe muri ico kiganiro.
Muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes. Ndabaramukije
nanje amahoro y'Imana.
Ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Esperance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwebwe ndabaramukije
ndabaramukije
turi kumwe kandi n'umushingo wa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije namwebwe Athanase
ndabaramukije nanje
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cyane no kumijambo tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229 urumva ko ivyo bitigiri byagiye biraduga cyane
umushingwa manza Athanase namwe ivyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cyane kuduha kano kanya amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko cyo cahakiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'515 aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akakoroza inda akemeza akamuha urwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinze ko noba ndageza ngaho
ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanyi reka Pasteur Diridiri nawe Adrien agire ico atubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye kugira ngo dusangire kino kiyago icambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa munda kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya za 139 kuri 16 bavuga ngo nkiru rusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe nduvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse kuyisarare mu muntu nicyo gituma twebwe gukororinda ni icyaha Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa afise iyo nda twe ntawe twohanura ngo nagende ayikuze ahubwo tumubwira kuti izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi icyo Imana izomukoresha
ego ibyo ngira ngo n'aba barongoye ishyiramo ry'abakenyezi umukenyezi Esperance nawe nyine ngira ntabihakana muvuga ku iki ga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariho nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'uruntu rw'urudebire rutagira epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagira kwangana
tubaze umushingwa manza Athanase nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda
murakoze amategeko yohinduka kujyanye n'ikico gukorora inda aba bana cyane 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 ndavuga abana ndako ndavugira abana b'imyaka 11 umwana duca aja kubanye na w'umwana atagira nawe nica iyo bafise afise agahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga n'ivyo umushikiriza amazi agasanga n'ivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance saserukirishiramo ry'abakenyezi sinzi ko Pastor Diridiri nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
naje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na Pastor vy'amateka kavuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni banyina
mu kijambo ni wanumva ari byiza ko dufise metri hano afite n'amategeko ariko mbaziri jambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
nta amategeko
nta umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko yo kwica none umwana ari munda si umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashira kwicura munda nabasomeye amajambo yo muri zawe 139 bwa nyirurusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze kandi umuntu aza kwisi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu we urafise warubatse nawo burya iyo nimba imana yabahezeye mu karonka abana ADN yujya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo n'ukuvuga ngo ni imana iyitanga n'ukuvuga ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo vyose imana irabizi yabitegekanije n'icyo gituma nta mwumve none uwo bayabaye habaye ikizira ka muntu yagotse ku mukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza ngo gupfa mbega uzicyazoba muri a Canada hari ishyirahamwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hemange na 79 y'abagore bagiye kuroza inda basha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreye dushya iteko ngo abana bari munda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari kubavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
niyo mwagaze umwana bamwishe ubwo bamukingiye gute
bavuga bati mukingira amagogwa aza kubona yo kubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira ku iteko rimwice nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni haba amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impunzi kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugabo ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bama babitwereka bo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa maomo bagakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda eske abo bose nikubera iki nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumvirize
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko agongera ngo bofashwa bagashigikirwa mukorera uwo mwana
mbega ntabaciriye mu ijambo
ngira n'ibyo pastor
oya sinabangene ngo umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishite ko gica yosha itegeko rikingira
rikingira
abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyo yabantu batamwica
ba
ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
Espérance avuga ko atari kwica amategeko ni kwica mu kora imbanyi ga mu mushingwa manza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
dika rero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo mwe muravuga mutamategeko
ariko ayanyanyugwe mwebwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'Imana ivyo ngaha kwisoshwa kuvyorosha mugabe inyuma harubanza nicyo gituma kwiyorohereza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworohegwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya viyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko ubuzima bwo kwisi ni bugufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nyine ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda n'icyamu rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko yuko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nakavuga ati gukororinda ni cyaha cyo kwica
nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu twokigaruka ko tukagezo gitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe inyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko bagomba mbaye ko ko pasteur yari kinda kimwe turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacha basubira inyuma abo 79 nikubera amategeko abohereza gukoronda
kubijanye nirondo karijanye namagara meza nkuko metere atanazi yabivuze ati ni igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera ni igihugu tugezemo cano nubu sico kuvyara abana 10,000,000 ne ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero ni borohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye namagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pastor abagore ba pastor babarongeka mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibaborohereza
ntavyemezo
ntavyemezo mugabo
kandi mukamunzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima naguze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza mu buryo bwose
yego reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngo tuzorifatira umwanya najyo nyene
kandi twagiye mu jambo ry'Imana wosanga aho ivyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pasteur hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe namagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogwa arengeje nico kintu twavuze kubizira canke mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twashatse gushigikira
nibaza ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondo karijanye n'amagara
nibaza ko biri
mu byo dushaka kuvuga nako
ibyo byose ni bibazo bikene inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mwajejwe amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanyo mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'abashengero
bazi n'ushobora kwafasha niyo dufise nyene ubwambere w'umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bita capability nini kubera kumbura yahemukiye abavyeyi kubera kumbura yahemukiye umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemwo usabe kigongo Imana usabe kigongo n'uwo muntu wagiriye nabi n'imbaraga wakoshereje
mutibwe bijambo y'Imana mwigisha rashobye guhindura rero
tumuhibyizigiro ko Imana nuko imeze yaba Imana yica abantu bose bera bakoze ibyaha yari kuba yaratumaze icyakabiri ikiba cyamubaye ko nimbarise nimbari musazawe nimbari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe ibyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko mushingwa manza mwavuze yuko amategeko afise akakwiye guhinyanyurwa namwe abamashiramo nyene muravuga namwebwe muti
kugira zijyambanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma twumvise ko harimo nibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze yuko inyishu ziri muri twebwe reka shimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Horizon des Ames mwakoze kwita butumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me shimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe bwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire ntirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwenda bakenguruki
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guharanira agateka k'umukenyezi
arakoze na mgenzi wacu Diane Ndonse kuri ico kiganiro yararemesheje imbere yuko duhava duhana agahindukira mwanyura imbere noyibutsa ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un babonanye kuri wa kabiri muri Singapore aho umubonano wabo washimikiye ahanini ku muti urashe wo kugabanya kutumvikana hagati ya Korea ya Ruguru hiyepfo na Amerika no kugabanya ihingurwa ry'ibirwanisho ruhonyanganda. Perezida Trump yavuze ko umubonano yagiranye na mugenzi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un wabaye mwiza cyane kandi avuga ko bagiye kugirana n'ubucuti bukomeye nyuma y'iminota 40 babonanye ari babiri umwe wese ku ruhande rwiwe yaciye abonana nabo bari muherekeje kugira ngo bashobore kugaruka ku biganiro vyabaye ari babiri. Mwakoze nshuti bakunzi, mwatumvirije yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yamfashe muhinga bw'ivyuma. Diane nahazwe twari kumwe, ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu, mandanye mu ryohegwa n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.